Ndabaramutse mwebwe mwese mwahisemo kubandanya muteza biri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabani kaze mu makuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko bagirageje kuganira n'igihugu cy'u Rwanda kugira banagure imigendranire ariko ngo byugariye ku gihugu cy'u Rwanda ngo ari naco gituma imipaka y'u Burundi icugaye yabivugiye mu kiganiro umukuru w'igihugu aha abarundi buri mpera z'umwaka cabereye muri komine Muramvya kuri uyu wa gatanu amafaranga agira ku miliyari 30 z'amarundi niyo bategekanywa gukoreshwa mu gusanura amabarabara makuru makuru yononekaye biri mu kuru ibwirizwa isubiramo amafaranga leta izokoresha mu gice cya kabiri cy'umwaka 2025 shiri 2026 yemejwe n'inama nshingamateka kuri uyu wa gatatu nayo amatati y'amatongo ni kimwe mu bibazo bibangamiye umubano hagati y'abahungutse n'abasangwa bo ku mitumba ya komine za Nyanzarake na Makamba mu ntara ya Burunga bamwe mu bahungutse bavuga ko basanze amatongo yabo yarubatswe mu inzu abasangwa bakavuga ko bahubatse bahawe na leta mu kanyi sase nido nido ryano makuru Eric Uwimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma sangwa ikaze
Kuri radio isanganiro
Dasubiye kubaramutsa ndabanikaze mu Indonido ryano makuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko bagerageje kugiranira imigendranire n'igihugu cy'u Rwanda kugira banagure imigendranire ariko ngo byugariye ku gihugu cy'u Rwanda Mwari nacho gituma n'imipaka y'u Burundi icugaye yabivugiye mu kiganiro umukuru w'igihugu aha barundi buri impera z'umwaka cabereye muri komine Muramvya kuri wa gatanu ikindi amenyesha ngo nuko ubushikiranganje bw'ubutungane bwahejeje gukora intonde ku bijanye n'abanyororo bagifunzwe kandi barejejwe canke bararangije ikiringo Idonido na Ornella Mucho
Mwiganiro cy'umukuru w'igihugu cyo kuri wa gatanu muri komine Muramvya hagiye harabazwa ibibazo bitandukanye bijanye na gahumbu mu gisata cy'ubutunzi igihe imipaka y'u Burundi n'ibihugu bihana imbibe yugaye ariko kandi ngo nikiriko kirakogwa kugira imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda isubire kunaguka mu kwirinda ko ibyo bihugu birinda bishika mu ntambara umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishura ko iyo imipaka yose yugaye kumva z'umutekano ariko akizeza ko vuba ibintu bishobora gusubira kumera neza
urabikongo rugaye byo bifate ku mutekano hariho iwano haya rero tutaravye neza umwatsi yoshobora kuduca mu gyahumwe rero no gutenye n'amahoro azabonekeje urasabaga cyane yandi hanyuma rero ikibazo kindi cyabajijwe ni ikibazo kiraba imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ku bwacu nako tutagize ngo tugire ibiganiro twebwe tuguma n'u Burundi tusomborotsa ibiganiro intwaza ngabo zacu zikavugana telefone bamugeza wumve ko atacyo kubwira n'umukuru w'igihugu twarihuriye nsiba amasomo yandi cacarindiriye
nayo ku kibazo kijanye n'abanyororo bagifunzwe kandi barejejwe n'ubutungane canke barahejeje igihano baciriwe hakaba hariho n'abandi bamaze igihe bafunzwe ariko batararengutswa mu ntayi cese abagendana ingwara zo mu mutwe bagifunganywe n'abandi canke basaba ko imyaka baciriwe yogabanuka umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko vuba hazogira gishasha gishikirijwe kuri ubushikiranganje bw'ubutungane buza bwarahejeje gukora rusansuma y'abanyororo bose bafunzwe
ubushikiranganje ko bugenda kugira rusansuma y'abantu bose bapfunzwe duce tumenya abo imanza zaciwe hanyuma bataravayo tumenye n'abataracirwa imanza ndetse hariho n'abusanga bapfunzwe ku kankanzi ariko hariho abandi twasanze abantu bacumura bari mu gasho urubanza rugacibwa kuri iyi dosiye yarafashwe n'indi dosiye hanyuma hari n'abandi nk'abantu baba bafashwe arabagizi ba nabi iyo umurekuye atagenda gusubira gufashanya n'abagizi ba nabi nicyo gituma rero hari habo dutegerezwa gusuzuma ariko nagira ndemeje abene gihugu ubushikiranganje bwarahezeje rusazuma ndetse teze neza yuko hazikaye ko babindungikira
muco kiganiro cy'umukuru w'igihugu akaba yamenyeshije kandi ko kuva mu kwezi kwindwi gushika mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2025 hamaze kwinjira mu kigega cya leta imiliyoni zirenga 14 z'amadolari y'abanyamerika avuye mu butare
Onera mucho bamwe mu banyagihugu biyunguruza n'abatwara ingendeshwa abaca mu barabara igihugu inimero zitatu beshi bita rya rumonge bararaje ishinga n'ibinogo birangwa muri iryo barabara muri kino gihe abaganire n'isanganiro kuri wa gatanu bidoga ko iryo barabara ritaborohera gucamwo ngo kuko ivyuma vyabo bica vyononekara nayo ngo abakenyezi bibungenze bakamererwa nabi bose basaba leta kugira ikiko ikifashije kugira iryo barabara risubigwemo inkuru ya Alex Ndayisenga
Ibinogo nivyo biranga ibarabara ry'igihugu nimero zitatu Bujumbura Rumonge beshi bita rya Rumonge ugeze neza na neza hafi y'ibitaro Semuseka gushika ku ibarabara ry'indwi rya Kanyosha aho uburi kuva mu gisagara hagati cya Bujumbura werekeza mu bumanuko ubona ibinogo hagati mu ibarabara bimwe mbere bidengereye mu amazi aho womenga ntihigeze kubikaburimbo imiduga n'izindi ngendeshwa zigerageza kubikatira izindi nazo zikapfa kubicamwo ibiheza ngo bikici byuma nkuko bivugwa na abanyagihugu biyunguruza hamwe n'abunguruza abantu
ibarabara rya Kanyosha ryo bita ibarabara rya Rumonge rafise ikibazo cy'ibinogo byinshi cyane kandi biramaze igihe kinini rero twebwe nk'abantu dukunda kuricamo kenshi kabaho n'ingendesho yatumye imiduga yacu yononekara imvura iragwa ajyamwe ibiziba ibarabara ryabandanya kandi ryimburuka cyane imodoka rero iri kiyari camwo iranyagara cyane bigatuma imodoka imisi wategekanya yuko ishobora kumara uja muri garage ikiguma yiyongera
atwebwe dukorera ngaha turafise ikibazo kinini cyane iri barabara ricamwe imodoka ari nyinshi cyane kandi zinini zinini kabijya bimodoka ari binini biragenda bikubita bigwa mu binogo bita hariya na hariya ugacyusanga nk'abantu bagwaye imitima bariko baragira ikibazo
transport yacu bishora kuyikora kubera ari amabarabara mabi tutwaye abantu muri vile haje umukiriya kubwira kuja mu Kanyosha iratuma wanga kubera hari binogo byinshi imodoka uyizanye mu Kanyosha kabiri gatatu irahera amamorotiseri igapfa
hajewe ngaha ndahakoreye umwaka wose hari umuntu yigeze kuza ngaha aje gufungura yari kubise hasi gwacokera mu kinogo ndambwira wumva umeze neza mu nda yego je numva meze neza mugabe nkejo twashe tubona mana yamufashije yavyaye
basaba kiryo barabara ryokogwa kugira ngo borohegwe mu kazi kabo
ko boraho bakagerageza bakaridukorera ico dusaba
ko kwifuza ko borikora nyene rikaba ibarabara ryiza cyane n'abanyagihugu bakabishima
ashaka kudushikira imbere ikatuvugira atabantu yamara barafise akangonongono kibarabara ari cyo mwo bafasha mwo bagiramwo
ibinogo biribonekeza no mu mabarabara amwe yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura nko kwibarabara bitwa irya Kanyoni n'ahandi
Alexinda Isenga tugukengurukire amafaranga agira ku miliyari 30 z'amarundi ni yategekanywa gukoreshwa mu gusanura amabarabara makuru makuru yononekaye biri mu ntego y'ibwirizo isubiramo amafaranga leta izokoresha mu gice cya kabiri cy'umwaka 2025 ushira ubihumbi 2026 yemeje kuri wa gatatu ni na mashinga amateka umushikiranganje w'ikigega cya leta arindi ku mana yari umutumire mu na mashinga amateka yashikirije ko mu bijanye no gusanura amabarabara makuru makuru mu gihugu bifu za kuvyo bavyakozwe mu mezi atarenga atandatu bamwe mu bashinga amateka barabajije ko ibijanye no kurosa amazi meza abanyagihugu navyo biri mu iyo nteguro itegeko ino nkuru tukaba tuyikesha mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga Amatati y'amatongo ni kimwe mu bibazo bibangamiye umubano hagati y'abahungutse n'abasangwa bo ku mitumba ya komine za Nyanzarake na Makamba mu ntara ya Burunga. Bamwe mu bahungutse bavuga ko basanze amatongo yabo yubatswemo inzu, abasangwa bakavuga ko bahawe na leta. Biremezwa n'umukuru w'umutumba wa Bugerama aho abahamagarira kwitura umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha barundi sever ubu aribo ujeje kwakira ayo matati kugira batunganirizwe Harerimana Ezekiel umuhanuzi wa mustanteri wa komine Makamba ajeje vy'amategeko avuga ko hariho abanyagihugu babitura bagaca babereka uko bo kwitura uwo mugwi Clovis niyo nkuru
Tageze gihe wa muntu arahunguka
kwahungirirwa kabiri kwanguce 2009 aho ndari
gisenzu haribonekeza matati y'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa turi mu ntara ya Burunga harabari barahunze bahungutse bagasanga amatongo yabo arimo abandi ari n'abasangwa bavuga ko baguze itongo ugasanga baguze iyo wahunze agarutse bigacye bitera ikibazo uno mutama avuga ko yahunze igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri inzu yiwe acasangirimwo uwundi muntu
rero umusingi w'inzu yanje n'ubu uriho twarwaye muri sente bamwe barase kwitaba n'ubu izindi manza baradufashije ariko bakatugabuza twebwe tubabura nabo tukavukana
Mediatrice Merusenge ko ku mutumba Mugirama zone na commune Nyanza avuga ko yaguze itongo y'uwari yarahunze atavyo yarazi
Nageze gihe wa muntu arahunguka abanza araza shikira ngaha ku mashuri ya Ecofo Mugirama ya mbere tuguma tubana sinamenya ko kumbe ndi mwitongo ewe hava haragere gihe acatangura aravyukiriza ati mwese kuva hakugeza hariya muri mwitongi wanje kumugwanya gaturamugwanya gose induru ziravuga mu kibano bamwe ati tumukubite abandi tumugirene jewe nukuri ashikiriye kubera uwari kumbaza ati iyi parasera wayiguze nanaka nawe yavahe sigura nari kubironka nashitse ngura uko nyene ntazi ngo
Kabura Jafete umukuru w'uwo mutumba aremeza ko ematati y'amatongo ariho
abahunze bamaze guhunguka muri ico gihe rero kugira ngo babane neza byaragoranye amatati yarabayeho bamaze gushika urongozi muri komine bwari buhari hariho imetero babahaye kugira ngo babe barashinga Uganda kugira ngo baronka aho baba mu nyuma rero bahavuye rero abagiye baraharonka imanza zitangura bacha batangura kurondera amatongo yabo aho bahunze bamaze gushika bararondira amatongo baritura umugwi Saint-Etienne urabatunganiriza arabona nabandi bitakunze yuko bashikira amatongo yabo ibyo bibazo rero twagiye tubibona
Harimana Ezekiel umuhanuzi wa mustaniro wa komini Makamba ajije by'amategeko avuga ko kenshi bakira abanyagihugu babitura ngo bafashe kuri ibyo bibazo by'amatongo yongera ko kuba cabereka uko bo kwitura mu gusever ureje kumenya kuri no kunywanisha barundi ari nawo ubu washinzwe kwa kirimanda zifatiye ku matati y'amatongo
ayo matati mu gihe baje batwitura batubwira yuko bari barahunze bakajya iTanzania ubwa mbere na mbere hoho bashoboye kutwereka impapuro zerekana ko bahungutse turabakira tumaze kubakira hari naho baza batagira aho bashikira icyo gihe rero turashobora kugenda tukabahereza imetero 50 kuri 50 kugira babe barabamwe kuko nabo n'abarundi hanyuma tubaha izo metero tukaca tubereka ingene bashobora kwitura abavitiye ububasha na cyane cyane umugwi severe kari wari SNTB mugabo ni severe
abanyagihugu bose bakaba basaba uwo mugwi severe kuzokora neza amatohoza yimbitse kugira bose batunganizwe neza
isanganiro inama isumbi ngimba
Amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi hano ku isanganiro arabandanya abahurikiye mu makoperative yimba ubutare bo muri zone Kabuye komine Kayanza ntara butanyirera bavuga ko bafite ikibazo cicuma gihingura muyaga nkuba kugira ngo bashobore kuronka muyaga nkuba ukwiye barangure ibikorwa vyabo neza babishikirije kuri wa gatatu aho bari bagendewe n'umugwi ujeje kugenzura icukura n'igurishwa ry'ubutare wari wagendeye abimba butare mu Kabuye Urongo we na General Silas Ntigurirwa wonawe arabahumuriza ko ubushikiranganje bujejwe buriko burakurikiranira hafi ico kibazo kugira ngo mu misi n'imbere ico kibazo kizobe cyatorewe inyishu Patrick Sengiyumva
Kuri uyu wa gatatu umugujejwe kugenzura ibikorwa byo gucukura no kugurisha ubutare waragendeye amakoperative yimba ubutare yo muri zone Kabuye komine Kayanza ntara ya Butanyerera aho uwo mugwi wari urongowe na General Silas Ntigurirwa ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo OBM mu ijambo giwe General Silas Ntigurirwa yamenyesheje ko intumbero y'ubwo rugendo ari ugusigurira abimba ubutare amategeko agenga ico gisata ngo kuko mu minsi heza hari amakoperative atari make yimba ubutare mu Kabuye yahagariswe kuko yakora atisunze amategeko akabahinga kesi na idojezi umuyobozi mukuru w'ikigo OBM yasabye abanyakabuye kuja hamwe mu makoperative ngo bacukure ubutare butari buke buvugwa muri iyo zone ya Kabuye
ica mbere na mbere mu kuja hamwe nk'uko amategeko abitegekanya iyo mwamaze kwishira hamwe ugasanga mwarabonye hano mushobora gutangura kwimba mwebwe nyene bica bisaba yuko mushikira ikigo OBM kibijejwe
Nizigimana Andre umwe mu barongoye amakoperative yimba ubutare mu Kabuye yashikirije ko ikibazo nyamukuru abimba ubutare mu Kabuye bafise ari ubukene bw'umuyaga nkuba
ubutare bwo mu Kabuye buba mu birumbwe vya Icyo gihe dukenera ko dukoresha imoteri zitanga ipepu kugira abakozi bahari abakora bameze neza cyo bisa ko turonka umuyaga cyo kindi giye mu dufasha je ndize ko mukabuye mu hantu horo nk'ubutari hoza ku mwanya wa gatatu cyangwa wa kabiri
kuri ico kibazo nacyo General Silas Ntigurirwa yabamenyesheje ko ubushikiranganje bubijejwe buri ko buri gingenye ico kibazo cyo torego inyishyo mu minsi za
ikibazo kijanye no kuronka umuyaga nkuba kugira abashobore gukora neza aho hantu twarahabonye hakenewe ko haboneka transformateur nini ikomeye kugira muri ko murayikoresha ajya ama moteur akomeye ntice itaruka ivyo rero n'umushikiranganje yaravyemeye ico kibazo kiriko kirigwa ariko arabikurikirana
Godefroid Nionizigiye Mustanteri wa commune Kayanza yasavye abajejwe intwaro gukurikirana neza ko abimbo butare mukabuye bakurikiza itegeko rigenga ico gikogwa mu gutunganya neza ibibanza biba vyimbwemwe ubwo butare abatabikoze bashengezwe bahanwe hisunzwa amategeko muri zone Kabuye commune Kayanza ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
Patrick Sengiyumva urakenuye ugutakaza karanga ku nyeshure canke ukwirukanwa burundu no gufungwa ni zimwe mu ngaruka mbi zishobora gushikira abanyeshure bakubagura abarizi babo uko niko bamwe mu banyeshure nabo mu mashirahamwe aranira gateka k'abana babona iyo nyifato mbi ya bamwe mu banyeshure mu gihe hari na bamwe mu barezi bakarira abanyeshure ukuyaga no gutahurana ngo nivyo bikwiye kuranga iyo migwi uko ari ibiri nkuko bihanurwa na Patiri Simonzi Nzigira bajya arongo y'ishure rya Lycée Notre Dame de la Sagesse gigiteka ryaho zigitwa Senede nayo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero asigura ko itegeko rigenga amashure ryo kurikiza akemeza ko rihana kumwe ababa bagirizwa ikosa Mireye Kanyange
Bamwe mu banyeshure biga ku ishure Lycée Notre Dame de la Sagesse gigitega ryahoze gitwa Senede ishure giga ko abanyeshure barenga igihumbi harimwo abagendana ubumuga butandukanye 146 muri bo hakaba bigeme 79 bibutsa abanyeshure ko ugukubagura bigisha bishobora gutuma birukanwa Nduwimana Arcade afise imyaka 20 numwe muri bo
umunyeshure ashaka kwirukanwa ku ishure akahabwa ubuhanga bwa definitive Prumba abayashiye andoro doreke masikorere hama bashiba bafata ibihano bikwiriye bakamuhanisha igihano gikwiye n'iryo kosakoze
kubera ko ari nyifato ishobora kuva ku banyeshure bafise amanota make mu mpera z'umwaka abaserukira abanyeshure ico bakora ngo barahanura
twege mu cyo gihe twashobora kuhanura gusagiye nyine usanga yari iranzine idakunda na tente na kadufasha
kintu twe dukora uragenda ugasaba urufunguruzo muri akadoma hama ukabasohora abanse gusohoka shubatera ubwoba kuko nubwo baba babona ko bayobewe baratinya kumva yuko bo bahonvoye
Felix Stanini yo yita umwigisha kuri iryo shure abona ko igikwiye ari kubaka ishure mujyango Patrice Simonzi Girabajya arongoye iryo shure riri mu ntara ya Gitega abona ko amashusho n'amareresi bikaze muri kino gihe ari bimwe mu bushobora gutera iyo nyifato Ati iciza nuko abanyeshure n'abigisha botahurana
ugasanga nko mu kibano abantu bariko baramasanamu novuga arimo ubukazi burengeje ini grande violence ayo masanamu rera kaza kugira inkuru kizimbi ku muntu kubujyo rero ico kibano naco kidaheza ngo gifashe kurera umwana w'umuntu bituma rero uwo mwana iyo hageze yuko agira inyifato yigenza uko abantu batari biteze jewe rero nivyo niyumvira ko bishobora kuvamwo ibituriko turabona biseruka mu ndero mu mashure amwamwe bijanye nuko nona n'ugushwana n'abarezi
kuri iyo nyifato irambona Jean Christophe avugira ubushikiranganje bw'indero asigura ko abanyeshure bagirizwa mwe nayo makosa ngo bahanwa kandi bagahanwa kumwe
abagiriwe n'icaha bahanywe hisunzwe amategeko agenga amashure mu Burundi twigishe ugwaruka rwacu akanovera k'indero ndundi indero yo haziko haruhande yuko bahamaganira gukurikiza neza itegeko rigenga amashure mu Burundi
nayo David Ninganza wo mwishire hamwe Sojepayo gitaho ineza y'ibibondo yibutsa ko abanyeshure bagiriwe nayo makosa bashobora no gupfungwa
code penal baraba umuntu wese ashikana imyaka 15 yakubise umuntu akamukomereza cyangwa akamugira iki kuze blessure volontaire umuntu arapfungwa naho abari umwana ivyo rero babimenye ko bashobora gutakaza ishusho y'uburegwa bakaja kwambara ishusho yuri mu igororero bamwe twita mu iborero ugasanga arahagaritse ibyigwa ugasanga abavyeyi bagiye guhangayika
akabona ko hogwizwa inyigisho runtu haba mu muryango no ku mashure.
Mireye Kanyange kuri ivyo muhinga mu vyinyifato n'inyigisho abona ko iyo abanyeshure bakubaguye abigisha bihungabanya kazoza kabo bana. Ndayifukamiye Jean Marie avuga ko ari inyifato ifatiye kuvyo babo baba kuvyo abanyeshure baba babonye canke baciyemo agahamagarira abavyeyi abigisha n'ubuyobozi eka n'abanyeshure ko boja hamwe tumutegabire.
Abana bafata nabi abigisha babareze canke rimwe na rimwe bakanabakubagura ni nyifata ifise iyiva ntiva kubusa kenshi na kenshi irava kubyo abana babonye ibyo bumvise n'ibyo bakorewe kuva bakiri bato. Iyo iyo nyifato igaragaye abavyeyi abigisha n'ubuyobozi boja hamwe bagatora umuti ibyo fise ingaruka mbi gasanzwe ku mwana kuko biratuma umwana kazoza kiwe gahungabana burya kazoza ku mwana kabakeza mu gihe yerekejwe neza mu gihe ibijanye n'imyifato mbi yiwe ikorewe ko ku buhinga. Abigisha ntibaba bacubahwa batubashwe naho ntibaba bakikora umutima uri mu nda. Abanyeshure kandi ntibashobora gufata ibyigwa by'umwigisha batubaha.
Ano makuru twari twabateguriye muri rino joro ryo kuri umunsi wa gatanu tuyasozereye kuri ino nkuru ivunaguye ivugwa mu nkino muri za nkino z'igikombe cy'isi yose z'igikombe cya Afrika ziriko zirabera ariya muri Maroc. Igihugu cya Angola gejeje kunganya igitsindo kimwe na Zimbabwe. Egypte nayo ikaba yatsinze Afrique du Sud igitsindo kimwe ku busa. Mu kanya mu minota 8 igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 haza gukina Zambia na Comore na urukino rwitezwe ruza gukinwa igihe cy'isaha 4 z'ijoro aho Maroc iza gutana mu mitwe n'igihugu cya Mali. Nino ngahare rero duce turangiriza amakuru twe twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muyateza biri. Ndamushimire ntuwafashije mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mukurikira isanganiro na gahwane.